Imuva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Cyuti mwese muduteza amatwi kuri no saha duhere ku makuru avugwa hijya no hino ku isi. Tuyahere muri Afrika, abasirikare ba Kenya bashika kuri ndwi baraye bishwe, abandi babiri barakomereka nyuma y'igitero cha bombe cagizwe ku muduga w'igisirikare hafi y'ikigwati cha Somalia na citwa Dobli ku mupaka w'ivyo bihugu bibiri, byatangajwe n'abategetsi kumwe n'abanyagihugu babibonye. Uwo muduga wari umwe mu miduga ya gisirikare yari mu bikorwa vya gisirikare byo kugenduza ku karere mu ijoro aho wasamburwa bikomeye niyo bombe. Umusirikare wa Somalia atashatse kwivuga amazina, havuga ko yabonye ibiziga by'abasirikare ba Kenya indwi hamwe n'abandi babiri bakomeretse cyane. Umugwi w'abagwanyi ba El Shabab bayitiriye icyo gitero bavuga ko bishe abasirikare ba Kenya 15. Igisirikare cha Kenya ntikiratangaza amakuru y'igitigiri nyaco c'abasirikare bacu baguye muri ico gitero. Mundwi heze igitero kindi cha bombe benico carahitanye abasirikare ba Somalia batari bake cyongera cyonona umuduga w'igisirikare. Andi naho Afshan Akbal, umushikiranganje wa Pakistan ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, yarayacitse ku icumu mu gitero cagizwe kuri we mu ntara ya Punjab hagati mu gihugu. Igipolisi kiremeza ayo makuru cyongera kivuga ko uwo mushikiranganje yarashwe mu gitugu ku kuboko kw'uburyo. Akbal yaciye atwagwa byihuta ku ivuriro riri hafi yaho icyo gitero cabereye. Abaganga bamuvuye batangaje ko amagara yiwe atarabangamiwe cyane, aho yaciye akugwa kuri iryo vuriro atwagwa na kajugujugu ku mugwa mukuru wa Lahore aho abandanya kuvugwa. Akbal yarashwe n'inkoho inshuro zibiri aho yariko yurira umuduga avuye mu kibanza caberamwo inama n'abanyagihugu mu ntara turukamwo. Umwe mu bategetsi bakuru b'igipolisi cy'ako karere yabwiye abamenyeshamakuru yuko uwagize icyo gitero yari umusore w'imyaka 20 irenga ko mike, ubu akaba ari mu minwe y'igipolisi. Uwo musore yagize icyo gitero yabwiye igipolisi yuko yari afise umugambi wo kwica umunyepolitike kubera batari basangiye idini n'ivyumviro vya politike. Mu itangazo ryasohowe n'umushikiranganji bwa Pakistan, Shahid Kavgan Abasi, mushikiranganje mukuru, aranegura ico gitero yongera asaba ko igipolisi cyotanga icegeranyo cy'amatohoza y'ico gitero mu maguru masha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaraye isohoye urwandiko nayo nyene inegura ico gitero kuri uwo mushikiranganje, yongera imwifuriza gukira bidatevye. Igitero cha bombe ikomeye cyane kandi caturikiye mu musigiti wariko ukoregwamo ibikorwa by'amatora mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Afghanistan. Icyo gitero cyahitanye abantu 17 bariko barasenga, gikomeretsa abandi 33. Icyo gitero kibaye inyuma yaho umuntu atazwi yitwaje inkoho mu buraruko bw'intara ya Afghanistan anyuruje umugwi ugizwe ahanini n'aba engineer b'abahindi. Icyo gitero cabereye ku musigiti mu ntara ya Khost iri ku mupaka wa Afghanistan na Pakistan. Abdul Hanan, umukuru w'igipolisi muri iyo ntara, yavuganye n'ijwi rya Amerika aremeza igitigiri cy'abahitanywe n'icyo gitero, yamara avuga ko gishobora kuduga kuko bamerewe nabi. Nawe uriyitira icyo gitero, abagwanyi b'abataliban barahakana bavuga ko atari bo bakikoze. Andi naho mu Burusiya, Alexei Navalny, umunyepolitike atavuga rumwe na leta kandi azwi cyane muri icyo gihugu, yarekuwe n'igipolisi inyuma yaho yari yatabwe muri yompi we n'abamushigikiye amajana n'amajana. Bose bafashwe bari mu myerekano yo kwiyamiriza iyi mikwa icese rya Perezida Vladimir Putin muri manda yiwe ya kane. Ibirori byo kwimika Perezida Putin aheruka gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu bitegekanijwe kuba kuri uyu wa mbere itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu. Imyerekano kwiyamiriza ivyo birori yari yateguwe ku mugwa mukuru w'i Moscow no mu bisagara 90 by'igihugu ku munsi wa gatandatu. Navalny yanditse ku rubuga rwa Twitter yiwe ejo ku munsi wa Mungu avuga ko yarekuwe. Hirya y'ejo ku munsi wa gatandatu niho Navalny kumwe na bagenzi we, umugenzi wiwe na Nikolai Leiskin bafatwa batwagwa batabwa muri yompi inyuma y'iminota mike Navalny ashitse mu kibanza cy'imyerekano hagati mu gisagara cya Moscou. Navalny n'umunyepolitike yimwe uburenganzira bwo kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ejo ku munsi wa gatandatu yari yabanje kwinyegeza kugira ntafatwe n'igipolisi atarashika mu kibanza cy'imyerekano cyiswe Pushkinskaya Square. Amaze gufatwa yagirijwe ukugumura abanyagihugu mu myerekano itari yemewe n'amategeko. Ayo n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na Oriane Itangishaka. Ndabashimiye mubandanye mwumviriza Ijwi rya Amerika.
Urakoze Oriane ku makuru wejeje kudushikiriza. Uno munsi kwa mbere niho ingingo ugwego rw'igihugu rujejwe kugenduza itangazamakuru mu Burundi Sense gwafashe ku munsi wa gatanu uheze yukugara imirongo ya FM ya Radio Ijwi rya Amerika na BBC mu kiringo cy'amezi atandatu ritegekanijwe ko ija mu bikogwa. Mu itangazo Radio Ijwi rya Amerika ryari yamirije iyo ngingo yo guhagarika ibikogwa byayo. Umuyobozi w'Ijwi rya Amerika Amanda Bennett yagize ati twatangajwe n'iyo ngingo yafashwe n'ugwego rw'igihugu rujejwe kugenduza ibinyamakuru n'amaradiyo mu Burundi ibuza Radio Ijwi rya Amerika gutangaza amakuru. Ati abanywanyi bi Radio Ijwi rya Amerika baze yamaso ku Radio Ijwi rya Amerika ibaha amakuru y'imvaho, amakuru ataho yegamiye kandi adaca ku ruhande y'ibibera hirya no hino ku isi, ari nacyo gituma iyo ngingo ibangamiye Abarundi babujijwe kumva amakuru y'imvaho muri ibi bihe bihambaye igihugu kirimwo. Aya makuru arateye agahinda cyane muri iki gihe iyo ngingo y'ugwego Sense yafashwe haheze umunsi umwe amakungu yibutse umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo gutangaza amakuru, umunsi usaba ibi bihugu gukura aho gushinga inzitizi ku binyamakuru n'amaradiyo. Ibiganiro by'iradiyo Ijwi rya Amerika bizobandanya kumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo yacu migufi short waves ku buhinga ngurukana bumenyi hamwe no ku mirongo ya FM kuva mu bihugu bibanye by'u Burundi. Tukuri ku nkuru yafashwe n'ugwego Sense mu kiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye na Karenga Ramazan ajezwe ugwego Sense yaravuze kuri zimwe mu ngingo avuga ko zatumye bugara radio Ijwi rya Amerika ku mirongo yayo ya FM.
Ubwambere mukwiye kumenya yuko ugwego Sense n'ugwego rw'igihugu cy'u Burundi rwigenga kandi rugenda rukurikiranira hafi imirimo y'amaradiyo, amateleviziyo n'ibinyamakuru. Ni ukuvuga n'ugwego ruri hagati y'abatanga amakuru n'abumviriza amakuru, rukaraba yuko amakuru n'ibindi byose bica mu maradiyo mu binyamakuru bishikirizwa bisunze amategeko. Abo rero ku bijyanye n'iyo radiyo ya UN ya Voice of America ni uko hari ibibazo byagiye birashika na cyane cyane nyamukuru ni ikibazo yuko mwahora mukorana ni radiyo zari ngaho iwacu zifise amategeko zikorera ku mategeko ya Sense zimwe zikaba zarugawe. Zimaze kugagwa rero aho twace tubandanya tumva yuko Voice of America ibandanya isamirana ku mihora yasanzwe ikoreshwa n'izo radiyo, cyo ni cya mbere kandi bikaba byarenze n'amezi menshi. Icya kabiri ni uko tuko turaraba tumviriza amakuru twace dusanga yuko hariyo n'abandi bantu mwaha akazi bitaciye mu mategeko uko tubibaza, abantu bakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi kandi ugacusanga hariyo n'umutahe mpuzamakungu waratanzwe kuri abo bantu. Tutarinze tuvuga n'ibindi biganiro byagiye biraca ko tugasanga bihengamiye uruhande rumwe n'ikindi gihe usasanga bitatojwe bihagije kugira ngo ayo makuru mutanga kugira ngo agende yumvirizwa n'abantu bose.
Mwavuze ikibazo cyo kumva ibigano bya radio Ijwi rya Amerika mu bindi binyamakuru canke mu yandi maradiyo, murafise ubuhinga bukomeye cyane rwose mu kumenyesha amakuru mushya na hera Ramazan Karenga, murazi ko hariho uburyo bwa none kubwo gushobora gufata ibiganiro byatangajwe n'indi radio bigashirwa ku yandi maradiyo radio aho mwaratoje neza mona ko radio kona na ni radio ijwi rya Amerika
twaratoje neza cyane umuvugana no muhinga yakoze akakazi imyaka irenga 32 murabizi twakoze mu radio nyinshi cyane mbuza makungu hanyuma turazo kuntu umuntu acisha mu amakuru mu muhora ibyo tuvuga rero twebwe numuhora watanzwe n'igihugu cy'u Burundi abantu bakuye kubimenya icyo twita frequence frequence mukorera mu ngahe Burundi ni frequence itangwa n'ikigo cyitwa ARCT Agence de régulation de contrôle des télécommunications hanyuma uwo muhora wari watanzwe umwe muri za radio navuze ariko ugiye gufyonda kuri uwo muhora ukacyusanga hashamo voile d'Amérique icyo niko se rikomeye ubuhinga turabufise twarabyigiye twamaze imyaka myinshi dusamirana turazi kumara mufitanye amasezerano mukacisha ibiganiro kuri iyo zo radio kandi byari birekuriwe n'amategeko ariko mu gihe rero iyo radio imaze kugagwa bamaze kwitwa yuko bashumuye umuhora w'iyo radio tukaje tubandanya ibibandanye isamiranya kuri voile d'Amérique urabona icyo ni ikintu kitemerewe n'amategeko ku gihugu cyose kiba kizi yuko gifite amategeko agenga amaradio
iyo ngingo isa niyaje nk'icaduka cyane cyane aho novuga kuri radio ijwi rya Amerika ikintu cyo bacaratumye mufata iyo ngingo atanu guhanuza canke atanu kugabisha cyo bari kiye
ndakubwiye twebwe hari ingingo hari igihe zifatwa zitariza kugabisha nk'icyo nuko yoba yari umuntu iba yakoresheje umuhora utarekuwe n'amategeko aho ndi tugabisha
radio ijwi rya Amerika i Washington DC muri icyo gihe bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya Makamba basavye urwego sense ni radio ijwi rya Amerika kugiranira ibiganiro kugira ntibabura amakuru bafitiye uburenganzira umenyesha makuru ijwi rya Amerika Chris Munezero yarahaye mikro abo banyagihugu bo mu gisagara cya Makamba
yengende yakire na ifaye makweli kuko amakuru yatumenyesha twaromva amakuru yo hijyano hino bumva abacyafate nk'iyo ngingo umva hari umunyagihugu yonezeze kandi yakumviza amakuru hijyano hino nk'iyo tujyamire yatangaza amakuru nk'iyo radio prema yatangaza amakuru neza kandi benshi bayakunda kuyategeza cyane sinzi nk'abandi ku cyumba cyo hanze bakunda bamhomvye
nda yakiriye nabi kubera yashikiza amakuru meza cyane kandi ni byiza cyane dushikiza byose ijwi rya Amerika
none ubafata uwo murongo bakawogara atakoze abo bakoze cyanke atakuriko atakimo cyo kigo yavugwa atakubeshya kurimo boteza gukora ikintu bipanye nicyo nikoze bakoze ukuri kwavuga uko kuri hama ari kinyamo nacyo nacyo bakagihanura kihava mu nzira
aya cyangwa tuyakira nabi gusa mu kuyakira nabi kuwacu utandukanya n'umuntu n'umuntu wayikundiye radio birakubaza utayikunda naho utezo bati nibanya bose kuyugaranya nzobomba rwose mugabo ngira bazobihinyanyura munyu
kubera naho ramenye utuntu two hirya no hino nzobampombye information
mu gihe kimwe cy'amakuru gihagaze ihomba byo ntibibura vraiment mu gihe biri umva birinzi bihagara ha byose sibi ngorana amakuru nshya kuyamenya cyagorana gusura kuronka
hari nk'ikintu usanga kiretse kuvuga nga ugasanga ari abarakivutse uhuye rero murumvize ijwi rya Amerika bikaca bisaba kumenya iyo nkuru ngiye nava kashobora gushikiza abandi batayumvise bye nava cyase kuvuga ngo aha mugaba hari bakayivuga urumva nkubwo no buhombe
iradio ni ya muntu wari we wese yifuje kuyumviriza kirashaka kunyigisha ujya ukasangira mu iramwonone nico gituma cyane ushaka kuvuga ati ntangorane nibandanye ikora kuko twe turayumviriza cyane none bivuye hejuru ko atashotugira pwe tunata tugi nukuvuga bayire kwikagoma ikora twebwe ntangorane tutageza kuyumviriza kuko iri ku mirongo akaradio ndakugure je nkumvi iguyemo ntegezwa kuyitegeza uko vyahora nuko yobandanya akora je nivyo mbona amunsha makeleta hanini
boya nyinyi maze gufatwa nukuvuga imaze gufatwa hacyabiki hacyaba kumvikana bakagenda bagasigururanira icyabitumye bakicara hamwe bakavugana kuburyo icyo kintu cyabitundi kigatoyega umute
nka leta bon nkuko yafashe iyo ngingo yo kuyakura yo kuyakupa amezi atandatu sinzi ibyo yaba yarafashe kugira ngo yakupe mugana nyine hari akantu katameze neza umuntu ayumva subatse kuri seki kuri prokote yabwo yabayikusi ariko profi wabo numva ihari hari ikintu kidongo cy'umuco kitarimwo kitaboneka neza sinumva igituma bakupa mu radio kandi ajeje kumenyesha amakuru ku isi yose mugabo akacyashimira kuyakopira kandi twari dusanzwe dukuraho inkuru kwa mu radio bakacyashimira kuyakopa
gituma tazoshikare ifise abanywanyi beshi abanywanyi bazoshobora kubaza hama tudutorere igitumbi cyo kimwe no vuga nuko bena ma radio bo kwihangana bazoca babivamo ntibasubiye kurondera iryo tree gusa bazobirondera mugabo mu nyuma niba docabagabanya kubyo bahara badushikiriza abwo bazokongereko kubera umuntu azize ukuri ntacho bitwara
agiye makuru ntanze basubira kumva nanda cyo mpaka zobampombe
iyo ubijanye niyo ngingo zofatwa ejo ndibaza ko leta iyo jamu cyo kuganira radio yo yihagarika mu kutangaza makuru ntiturira ivuga makuru aba yabaye kandi amakuru batohoje cyo gitwamva ati rero iyo ngingo bo manza kayibangira umaze gufata ingingo gacugira ko wuga ikintu n'abanyagihugu umva ntibagwa neza gusa nuko ataba bafise cyumve ngo bagiserurire umva radio baba baseruye ko icyumvira cyuga n'umunyagihugu nawe muto muto umva cyumva cyashaka gitura he
banwanye bakunze bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mugiye mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 11,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 17,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640 9,470 1,070 13,630 nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye ko mwitabira ibiganiro byacu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC naho kubijanye n'imyiyamamazo yo gutora ego canke oya kwibwirizwa shingiro ryahinyanywe mu Burundi umugambwe iprona ejo kuwimana wagiye kwiyamamariza gutora ego muri komine ya Mutaho mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi Gaston Sindimwo na Abel Gashatsi ayoboye uwo mugambwe niho bari mu majambo yavuzwe hanini yahagaze kuguhumuriza ababa mu igwati by'abatutsi batekejwe izabo mu ntambara yo mu mwaka w'1993 ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Sabimana
Kumbwa mkuru wa komine Mutaho ni kilometero 42 uvuye kumbwa mkuru w'isagara cha Gitega hari yahuriye abadasigana ba iprona bavuye mu makomine ya Bugenda na Mutaho na makomine afise kahise k'intambara y'1993 kuko yatumye aba mu makomine afise ibigwati by'abatutsi bateshejwe izabo bigaragara ko benshi mu baca muri ayo makomine bakora muri ivyo bigwati bitwaza imibereho yabo bateshejwe izabo umwe mu banyagihugu wa muri iyo site yatubwiye ivyo babwirwa n'abanyepolitike bagendera bijanye n'amatora y'imirije
izo bakirukanye abazungu ngo bahora tuvugira ngo tumwe muri site ngo badusha batoye itegeko ry'uko shadu baduhungura ku nguvu ngo atakindi kintu na kimwe gisabwa niyo ramuka duhemukiye afise imiryango nawe iri mu batishije izabo azoba nawe yihemukiye
kuri izo mpungenge Abel Gashatsi umukuru w'umugambwe iprona yahumurije
ne mwatora yego muzoha muto yahungo gutsimba tayira hajya mu nguri nibazo bahende kuko muzoha muto y'umutekano
Kubwa Abel Gashatsi hari hageze ko iprona ishobora kurongora igihugu
muratora yego maze muratora 2,200 kinshuganye na nkeka iprona iragisubira hapa nta bwoba n'igihe byogora na gato n'igihe byotugora n'imiburi yuburi tumaze umukuru w'igihugu tuzoronka icyege Tumuzi chegeera tuzoronka umushikanganje wa mbere ipfora n'izobura n'umwe murabo
Naho Gaston Sindimwo icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu yamenyesha bari ngaho kwibaza Burundi bwagiye buracamo vyatewe nawo yita ba PDC PDC numwe mu migambwe yari komeye ku ntwaro y'abakoloni akaba ari n'umugambwe wahiganwa n'umugambwe iprona aho PDC yavuga ko kwikukira ku Burundi hataragera
abagandaguye kwa Gasore niyo bashatse gutuzamo amacakubiri amacakubiri yubwo amacakubiri yina abo nabo ni baba PDC bashaka yuko umugambwe wese ari iprona bawugira iki Chao ugira barundi bagume mu macakubi ingorane zabaye muri iki gihugu cyose abadasigana ba PDC baje batwara umugambo wa Skane aba PDC nabo no musa bari mu migambwe yose bari muri iprona gusa
ku mugambwe iprona kabaye nakajya gukorekana ku mugaragaro bamwe mu banyepolitike bavuye mu yindi migambwe bakinjira muri iprona uyu ni umwe muri abo banyapolitike avuga ko yahora ari ndongozi muri FNL
twebwe twahoze turi mu ndongozi tikomakomeye kugoro kw'igihugu mugabo kubera yuko twasanze ibyo bavuga ku mugambwe wadasigana iprona bavuga yuko ari umugambwe w'abanyakibi umugambwe w'amacakubiri umugambwe w'abatutsi mugabo tugiye kubisuzuma twasanze atari byo twese twahisemo kwisubirira umugambwe wabasogokuruza
gasosi ndimwo mu ijambo giwe yavuze ko baze biyitirira iprona mu kwigisha oya nibafata wazoshengezwa imbere y'ubutungane mutaho Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
muri cyo giye umugambwe Sawanya Frodebu wiyamamarije gutora oya ibwirizwa shingiro rihinyanyuye ejo ku munsi w'Imana muri zone Buterere komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura abari mu rwego nyobozi rw'uwo mugambwe bemeje ko hamwe iryo bwirizwa shingiro ryo kwemezwa inkingi za demokrasi zoba zisenyuwe ni nkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Raymond Zimana
wapo gutoye watora neza
uyo ni Leon Sinyenda Kumana icegera cuhorongoye umugambwe Frodebu uyo mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wemeje kuri ko urashimangira kwigisha gutora oya ibwirizwa shingiro rihinyanyuwe abari mu rwego nyobozi bw'umugambwe Frodebu bati no gutora oya kugira nibaye mukire abavashije Burundi gushika ku masezerano y'Arusha Pierre Claver Nahimana n'umunyamabanga w'umugambwe Frodebu
oya izina guhemuka n'izishora guhemuka oya inzira guhemuka n'izishora guhemukira ndadayemera ikiyo uratuza yawe demokarasi oya inzira guhemuka n'izishora guhemukira Mandela yaduhaye amasezerano y'Arusha oya inzira guhemuka n'izishora guhemukira Nyerere yaduhaye amasezerano y'Arusha
waserukiye abakenyezi bari muri uyu mugambwe babona ko ibintu bizokunyuka mu gihe iryo bwirizwa ryo kwemeza Micheline Odette ati abakenyezi nibo batekera bakeka n'abana iyi bintu bibaye nabi mu gihugu
bashingira ryarizo ibitogwe muze mutore oya kugaya oya muzabuha kanyayo mabi yose ari mu bwirizwa shingiro bamba kudusubiza kwirukana imisigo n'abana ku mugongo
icegera cyorongoye Frodebu Leon Singenda Kumana mu kwerekana igitumo uyu mugambwe wahisemwo gutora oya yashimikiye ukamaro amasezerano y'Arusha yazaniye igihugu cy'u Burundi
ayo masezerano y'Arusha yatumye hagaruka umwizero mu gihugu ko abahutu abatutsi abatwa abaganwa agiye kubana neza atagukubira ubundi atanya gufatanya gukira tamwana n'ikinono
iyo ndongozi ikagira makenga ko ibintu bishobora gusubira inyuma mu gihe iryo bwirizwa rinyanywe ryo kwemezwa ariko ritaje gutorera umuti ibibazo abarundi barimo afatira karorero ku ngingo y'ukugara maradi yabiri muzamakungu mu Burundi
mwumvise naho twari twarirukiye kugira twumvirize amakuru baraye bahugaye mwarabyumvise wad amerika barugaye bibisi barugaye isanganiro bagira bugare erefi bagira bugare n'iyi minwa bazoyishona nyimona dufite
umugambwe Sawanya Frodebu wiyamamarije muri zone Buterere ku munsi ugira gatanu w'imyiyamamazo ukaba ubikoze nyuma y'uri ku butegetsi bwije gutora ego wabikoze kuri uyu wa gatanu muri zone Ngagara mu gihe FNL irongowe na Jacques Bigirimana nawo wiyamamaza wigisha gutora ego wiyamamarije mu Ruziba zone Kanyosha komine Muha ibikorwa byo kwiyamamaza bizorangira ku igenekezo rya 15 kwezi kwa gatanu 2018 umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora seni ukaba wamenyesheje abiyandikishije ko igikorwa cyo gutora ikarata y'amatora kizotangura ku igenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatanu gushika kwa 13 ko kwezi nyene muri zone ya Buterere mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
makuru yerekeye inkino zabaye mu mpera zindwi turangije mu karere k'ibiyaga binini guhere mu Rwanda aho dutega amatwi umenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinde
mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika imikino yo mu cyiciro cy'amatsinda yatangiye mu mpera z'icyumweru gishize ejo ku cyumweru ku isadi ya Kigali i Nyamirambo ikipe ya Rayon Sports yo mu Rwanda yahuye na Gor Mahia yo muri Kenya abantu bari uruvunganzoka ku buryo imyanya yo kwicaramo yari yabaye mikeya ku munota wa cumi w'umukino Meddy Kagere rutahizamu w'umunyarwanda ukina muri Gor Mahia yafunguye amazamu nyuma yo gusiga Faustin Usengimana ukina mu bakabiri ba Rayon Sports hanyuma agacenga n'umunyezamu Eric Ndayishimiye bakunze kwita Bakame abakinnyi ba Rayon Sports bahise bagwa mu kantu kubera icyo gitego cyaje kibatunguye gusa ntabwo bacitse intege kuko ku munota wa 22 Eric Rutanga yishyuye iki gitego kuri Coup Franc Nyuma y'iki gitego cyo kwishyura, aya makipe yombi yakomeje gusatirana ari nako abakinnyi imvura ibari ku mugongo. Mu gice cya kabiri, amakipe yakomeje guhatanira amanota y'umunsi wa mbere. Ku ruhande rwa Rayon Sports, Hussein Shaban na Christ Mbondi bakoze iyo bwabaga mu gusatira izamu rya Gor Mahia. Abakinnyi ba Gor Mahia nka Francis Kahata, Medi Kagere na George Odhiambo nabo ntako batagize ngo bashakishe igitego cy'ikinyuranyo, ariko umupira urindurangira amakipe anganya igitego kimwe kuri kimwe. Tukina umupira w'amaguru, mu mpera z'iki cyumweru twatangiye mu Rwanda hazatangira irushanwa rya Sekafa ku makipe y'ibihugu y'abagore. Amavubi y'abagore ayobowe n'umutoza Jean-Baptiste Kayiranga yatangiye umwiherero. Christine Mukangoboka, umuyobozi wa komisiyo y'umupira w'abagore mu ishyiramo ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, atangaza ko Minisiteri ya Siporo n'Umuco yabageneye inkunga ikenewe mu myiteguro.
Nshaka kukubwira ngo uyu munsi batanze wenda amafaranga yari ko tugasanga hari ibindi bikenewe byo kongerwamo, ni ibiganiro bigenda bikorwa ariko inkunga yo irahari.
Ese ubundi ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu bagore ihagaze ite mu Rwanda mpuzamahanga? Twongere twumve Christine Mukangoboka.
Dukora selection y'ikipe y'igihugu, twagiye tubona ko dufite abakinnyi bashoboye kandi mu byiciro bitandukanye. Ngo rero navuga ko hari icyizere gihari cy'uko mu minsi izaza tuzaba dufite ikipe y'abagore ifite uko ihagaze.
Mu makipe yo kwitonderwa cyane muri rushanwa rya Sekafa ku makipe y'ibihugu y'abagore, twavuga Uganda, Kenya na Tanzania. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Tuve mu Rwanda dukubitire mu Burundi, aho ihiganwa ry'abasiganwa n'imodoka ingozi ryarangiye ejo ku munsi w'Imana. Ku nshuro ya mbere muri iryo higanwa harabonetse umwigeme ahiganwa mu bagabo. Ibyo bikaba byaranejereje abatunganije iryo higanwa, bagahamagarira n'abandi bakenyezi kwijukira ubwo rukino. N'inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ihiganwa ry'abasiganwa mu gutwara imiduga ryatanguye kuri uyu wa gatandatu. Ku munsi wa mbere w'ihiganwa, abakinnyi bahiganiwe muri zone ya Mivo muri komine ya Ngozi y'intara ya Ngozi. Kuri uyu w'Imana, ihiganwa ryabereye ahitwa Muvyegwa vya Ngozi, ni mu kiyaya kigabura amakomine ya Ngozi, Mwumba na Gashikanwa. N'urukino rwitabiriwe n'abanyagihugu benshi cyane, n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba yararukurikiranye. Mu ntango hahiganwe imiduga 12, ariko 9 niyo yashoboye kurangiza ihiganwa. Muri iyo 9, 5 gusa niyo yashoboye kuronka amanota. Ikibanza cya mbere kikaba cegukiye uwitwa Valerie Bukera. Mu miduga itarose amanota harimwo iyigendeshwa n'umwigeme Njeneza Bianca. Kuva iryo higanwa rivugwa mu Burundi, nibwo bwa mbere habonetsemo umwigeme canke umukenyezi. Tumaze kwegera uyu mwigeme, yaratubwiye uko yiyumvise ku munsi wa mbere w'ihiganwa.
Yiyumvise neza cyane, kuko ni ibintu nkunda kuva kera, ariko sinari bwigere ndonka okazion yo kubikora. Ama namanja kuziraba, ndakunda kuziraba cyane gose ibintu byo kuhiganwa by'imiduga. Karumva nawe kubarorera gusa, ariko ure narahagurutse ko nararonse abantu benshi banakuraja bambwira yuko no pima nanje nkagerageza. Naronka ama sponsor na cyane cyane nkashaka gushimira ababyitayeho cyane kugira ashobore gushika ngaha, witwa Momo Mushanari hamwe na Christian Remezo, aribo bashoboye kumfasha cyane kugira ashobore kugira.
Umwigeme Njeneza aratubwira aho yakuye icyumviro cyo kuja mu higanwa ryo gusiganwa n'imiduga.
Icyumviro cavuye yuko nari nsanzwe ndabikunda, ni kandi nakoraje n'abandi basanzwe babikunda ko kwikuramo ubwoba. Ego na jewe ko ari ryambere ry'iwanje nari mfise ubwoba, ariko kwisi uko uzuragira ni kubwa bugenda burahera.
Muri iryo higanwa Njeneza Bianca ntiyariko atamba yirorera, harimwo n'uyundi yitwa Niyonkuru Blandine. Uyo ntiyanyonga imodokari, ariko yari umudereva wa kabiri. Kuba habonetse abakenyezi nkabo bitabira ihiganwa si kubusa, amenyesha ko agiye kugira inguvu zishoboka kugira nawe azotahukane ikibanza cyiza mu mahiganwa azokurikira. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ufuti mwese mkunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye kuri isahani ubigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, mwandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika, ku mirongo migufi short waves.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.